VOA. Muteza amatwi radio Ijwi rya Amerika. Mwiriwe neza kuri miko muri kumwe naho zindi munezero
na Eugenia Mukankusi turabaramukije mwese tubahaye ikaze mu biganiro byanyu kuri radio yanyu mukurikira kuri FM 48 n'ibice bitatu no kuri FM 104 n'ibice bitatu ikigali mu Rwanda mu Burundi ho mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2
abaturage benshi cyane umubare munini n'ubu amasaha yo kuvoma yageze wasanga barenga nka 500 aho bavoma ikiziba kiri hagati y'umusozi mu kibaya kiri hagati ya Kabeza na Busanza.
Uyu ni député Edouard Bamporiki wo mu Rwanda avuga ku kibazo cy'amazi ku batuye umujyi wa Kigali. Muri Afrika y'Epfo abaturage batonze imirongo miremire mu bukonje bategereje gutora ku rwego rw'akarere mbere y'itora rusange rizaba mu 2019. Isosiyete y'indege Emirates ifite icyicaro i Dubai ivuga ko kuri uyu wa gatatu habaye ibibazo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga aho i Dubai ubwo indege yagize impanuka irimo kugwa ku kibuga. Uburusiya buravuga ko nta ruhare bwagize mu gitero ku banyasiriya hakoreshejwe ibyuka. Izi nkuru turazibagezaho ku buryo burambuye mu kanya muri aya makuru yacu y'isaha.
Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi twabateguriye. Abanyagihugu bo muri Afurika y'Epfo batunganije amatora kuri uyu wa gatatu. Amatora y'intango abera ku rwego rw'intara. Inama nshingamateka ya Afurika y'Epfo ikaba igizwe ahanini n'abanywanyi b'umugambwe ANC, umugambwe uri ku butegetsi kuva utangujwe na Nelson Mandela mu mwaka w'1994 ku ntwaro ya President Jacob Zuma. Umugambwe ukaba warasinzikajwe n'ibiturire, ubushomeri n'ubusumbane. Bivugwa kandi ko umugambwe utavuga rumwe na leta Alliance Democratique ushobora gutahukana amajwi menshi mu bisagara bibamwo abantu bo mu mihingo itandukanye n'igisagara cha Johannesburg gisanzwe arucho mugwa mukuru w'ubutunzi bw'igihugu. Mosiman Mpfo yasanzwe ari umunywanyi wa ANC murantunga avuga ko haheze imyaka itari mike abirabure batora muhari ANC atavyinshi babanje kwiyumvira abatavuga rumwe na leta bakizera amajwi y'abazungu. Mosimana avuga ko uyu mwaka arakajyo ku mpande zose ko kubanza kwiyumvira uwo batora. Amatora aherutse yari yaranzwe n'umutekano muke hamwe n'ubwicanyi hagati y'abanywanyi b'umugambwe ANC. Uyu munsi ayo matora yabaye umutekano, abapolisi 75 bari barungitswe mu gihugu cyose kuyacungera. Ku bijyanye n'umutekano bikazoboneka neza ibiharuro byavuye muri mu matora bimaze gusohoka mu minsi iri imbere.
Isosiyete y'indege Emirates ifite icyicaro i Dubai ivuga ko kuri uyu wa gatatu habaye ikibazo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cyaho i Dubai ubwo indege yagize impanuka irimo kumanuka ku kibuga. Ibyo byabaye saa saba ishigaje igihe gito ku isaha yo mu karere. Iyo ndege yari turutse i Tiruvannathapatum mu majyepfo y'Ubuhinde. Abagenzi 275 bari bayirimo bahise bakurwamo neza nta nkomyi nk'uko bitangazwa na guverineri w'i Dubai. Abakoresha imboga nkoranyambaga bashyizeho videwo zerekana imyotsi y'umukara ituruka mu ndege. Abategetsi mu isosiyete y'indege nabo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Dubai nta bindi bisobanuro bahise batangaza ku byerekeye iyo mpanuka. Ikibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Dubai nicyo kibuga cy'indege kinini mu burasirazuba bwo hagati kandi nicyo gihuriraho indege nyinshi ku isi. Ubuyobozi bw'ikibuga cy'indege bwanditse kuri Twitter ko ibikorwa byose byo icyo kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Dubai byahuye n'ingaruka z'iyo mpanuka kandi ko ingendo z'indege zagombaga kwahagurukira zabaye zisubitswe kugeza hatanzwe ayandi mabwiriza mashya.
Abajeje umutekano muri Afghanistan batangaje ko bigaruriye akarere kari karimwo abagabanyi ba leta ya Kiislamu mu ntara ya Nangarhar mu buseruko bwa Afghanistan. ni nyuma yaho habere intambara hagati y'abasirikare ba Afghanistan n'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Abanyagihugu bo muri ako karere babwijwe ijya Amerika ko muri izo ntambara igisirikare cha Afghanistan cigaruriye igice kitari gito abagwanyi ba leta ya Kiislamu bashika kuri 27 bahasize ubuzima abandi 17 barakomereka. Igisigara cha Khorasan cari gisanzwe cari garuriwe na leta ya Kiislamu mu nyubakwa igisirikare cha Afghanistan cha garuje harimwo ishure gisumbuye rya Gurgurai yari yaragizwe ikirindiro c'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Umuvugizi wa leta ya Afghanistan yabwijwe ijya Amerika ko leta igiye gutangura gufasha abanyagihugu bari barasinzikajwe n'ububisha bw'abagwanyi ba leta ya Kiislamu. Ubutegetsi bwa Afghanistan bwatangaje kandi ko mundwi heze bwigaruriye igisagara kibanyi cha Kot. Intambara yamaze ikiringo cy'ukwezi ihitana abagwanyi ba leta ya Kiislamu bashika ku 300.
Umutwe wa leta ya Kiislamu uvuga ko uwo bikorana wa Boko Haram mu burengerazuba bwa Afrika ufite icyicaro cyawo muri Nigeria ufite umuyobozi mushya. Mu kanyamakuru kawo Naba gasohoka buri kwezi, umutwe wa leta ya Kiislamu watangajemo ikiganiro wagiranye n'umugabo Abu Musab al-Barnawi, uwo mutwe wita Meya w'uburengerazuba bwa Afrika. Boko Haram yagiranye igihango na leta ya Kiislamu mu mwaka ushize. Isosiyete y'ubutasi SITE icunga ibyo imitwe y'iterabwoba ikorera ku mbuga nkoranyambaga ivuga ko ako kanyamakuru nta makuru katanze yaho Abubakar Shekau wayoboraga Boko Haram yabaherereye nuko byamugendekeye. Shekau uzwi mu magambo yuzuye ubukana yakunze kuvuga aheruka kuboneka kuri video mu kwezi kwa gatatu aho yasaga naho yayamanitse ubwo yavugaga ati kuri je bigeze kundunduru ariko yirinze gutanga ibisobanuro birambuye. Isosiyete SITE ivuga ko Ale Barnawi mbere yagizwe umuvugizi wa Boko Haram muri video yashyizwe hagaragara mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ushize wa 2015.
Igihugu cy'u Burusi kirakana ibirego bivuga ko aribwo bwakoze igitero ahasanzwe hari inyubakwa z'ibyuka bya chlore nkuko bivugwa n'icegeranyo cyatanzwe n'ibimenyesha makuru mu Burusiya. Ibyo birego byagizwe n'abagwanyi bitwaje ibigwanisho hamwe n'imigwi y'abavugira agateka kazina muntu ku munsi wa kabiri. Abakozi bakorera amashyirahamwe y'abagira neza bavuga ko indege y'igihugu cy'u Burusiya yakoroye ibyuka ku gisagara cha Alep muri Siriya. Abantu bashika kuri 30 harimwo abagore n'abana nibo babangamiwe n'ivyo vyuka. Nta uramenya ikirere cafashwe n'ivyo vyuka uko kingana. Gushika kuri uyu wa kabiri nta cegeranyo gitomoye cari bwasoke kubagize ico gitero.
Ayo namwe makuru avugwa na Radio Ijwi rya Amerika avugwa hirya no hino ku isi. Ibiganiro byacu birakomeje. Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tujya noneho ku mugabane wa Afrika duhere mu karere k'ibiyaga bigari. Ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri umukuru wa guverinoma y'u Rwanda bwana Anastase Murekezi yatanze ibisobanuro ku bagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi. Yasobanuraga ibikorwa by'amazi isuku n'isukura byo kuva mu 2010-2017 ni ibisobanuro bisa n'ibitanyuze intumwa za rubanda kuri gahunda ya guverinoma y'imyaka 7 biteganijwe ko bizagera mu 2017 abanyarwanda bose babona amazi meza kandi ahagije ku gipimo cy'100%. Mugenzi wacu Eric bagira ubusa adafite inkuru irambuye.
Asobanurira abagize inteko ishinga amategeko imitwe yombi ku bikorwa bya guverinoma mu by'ubukungu ariko by'umwihariko ku mazi isuku n'isukura. Ministre w'intebe Anastase Murekezi yavuze ko kuva mu 2010 kugeza ubu hari byinshi byakozwe bigaragarira amaso. Yavuze ko ubushakashatsi bwa Ministeri y'umutungo kamere bwo mu 2015 bugaragaza ko igihugu cyose gikoresha metro kibe miliyari 6,826 ku mwaka, aho buri muturage akoresha metro kibe 670 z'amazi ku mwaka. Ku bipimo mpuzamahanga yagombye gukoresha metro kibe 1,000 ku mwaka. Nyuma yo kwemeza ko hakiri ikibazo, Ministeri w'intebe aravuga ko kiri mu biraje ishinga guverinoma. Aravuga ko izubaka ingana nshya zitanga amazi meza igasubiramo imiyoboro yazibye n'ibindi kuva mu 2017 nk'uko byemejwe amazi akaza bazababoneka ku gipimo cy'ijana ku ijana. Ni ibisobanuro byumvikanishije ugushidikanya kwa bamwe mu bagize inteko ishinga amategeko. Ministre w'intebe aravuga ko imirimo ikenewe ngo haboneke amazi meza kandi ahagije bisaba ingengo y'imari tubutse ko bizafata 2017-2019. Byateye bamwe mu ntumwa za rubanda kwibaza niba gahunda y'amazi ahagije kandi meza ku Banyarwanda bose muri 2017 izaba yimuriwe mu myaka izakurikira. Ahabwana Murekezi yasubizaga ku mpungenge za depute bazatoha.
Ese ijana ku ijana yabanje ashima ntabwo turabishima. Ati noneho rero intego y'ijana ku ijana amazi meza ku baturage bose ese yarimutse? Ntabwo irimuka, ahubwo iragaragara muri 2017 ikongera ikagaragara muri 2018 uko udashobora gusubira inyuma, ikagaragara muri 2020 uko udashobora gusubira inyuma, n'abazaza nyuma muri 2050 bazasanga iyo ntego ari ijana ku ijana. Ahubwo tugomba kwihuta cyane ku buryo tubigeraho.
Muri uyu mwaka wa 2016 mu bisobanuro bya Bwana Murekezi, imijyi yose ikeneye metero kibe zisaga 250,000 z'amazi meza ku munsi, mu gihe inganda zihari zifite ubushobozi bwo gutanga metero kibe zisaga 140,000 gusa. Bishobora kumvikana nk'ibitazoroha kuko hari bimwe mu bice bitandukanye by'igihugu bumva ikitwa amazi meza nk'umugani. Urugero rwa hafi ni umujyi wa Kigali mu murwa mukuru w'u Rwanda.
Natwe tujya twibaza niba turi mu mujyi wa Kigali kandi tubarwa ko turi mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali, ariko tukavoma ibiziwa nk'ibi ngibi.
Depite Bamporiki yabavugiye.
Abaturage benshi cyane umubare munini n'ubu amasaha yo kuvoma yageze, wasanga barenga nka 500 aho bavoma ikiziba kiri hagati y'umusozi mu kibaya kiri hagati ya Kabeza na Busanza. Iyo umuntu asanze huzuye amabido n'abaturage ntabwo wahita utekereza ko ari Kigali cyangwa ko ari mu Rwanda. Madam Speaker, umuntu utabasha kujya kwizanira amazi, iyi bido y'amazi mabi ayigura amafaranga 300. Haba mbatabariza.
Mu cyerekezo 2020, ubutegetsi buzaba bwarubatse inganda zihaza imijyi yose na metero kibe 340 ku munsi z'amazi meza. Mu mujyi wa Kigali wonyine ukoresha metero kibe 190 ku munsi, mu gihe hakenewe 120,000 mu 2017 ku munsi. Ku butegetsi bw'i Kigali, buri munyamujyi guhera 2017 azaba akoresha litiro 80 z'amazi ku munsi, atayakura harenze metero 200, naho umunyacyara azaba akoresha litiro 20 avoma muri metero 500. Ibyiyi mibare kimwe n'ibindi Depute Juvenal Nkusa asanga yagombye guhura n'ukuri kw'ibigaragarira amaso.
Urasanga umurongo w'amajerikani jaune yanduye kuri za Bonne Fontaine, abantu barahakoze akabuga kugira ngo baganireho kubera ko amazi ari makeye. Tuzavuga za statistique, tuzavuga ibyo twakoze, ariko birya nibitagabanuka. Ntekereza yuko kugira ngo umuntu azakonvenka abanyarwanda yuko amazi ahari bizaba ari mu mibare, ariko ntabwo ari muri reality, kuko abajya kuvoma harimo abana, harimo abagore, n'iza polisi zose dukora ni reponse ku kibazo fundamental.
Bishyizwe mu bikorwa nk'uko babyizeza byaba bikuye haba batari bake
cyane nk'abana batoya bo, noneho iyo bimwuhagiza bimutera indwara z'uruhu, bimutera inzoka nk'umwana w'uruhinja utayatetse ngo ashya birindure, ni ukuvuga ngo inzoka zinjirira muri rwa rurerure rw'umwana.
Aya mazi urateka icyayi kumva nta makashi ntigikora, wateka igikoma ukabona cyahinduye isura.
Akabagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.
Sentare Nkuru ya Gasabo kuri uyu wa gatatu yihweje icyifuzo cy'ubushikiriza manza bwasaba sentare kongera iminsi 30 yo gupfungwa abagabo n'abagore 16 bo mu idini ya Kiisilamu bakurikiranwa n'ibyaha by'iterabwoba. Ni Nkuru ya Asumta Kaboyi.
Kuri wa gatatu urukiko rwisumbuye rwa Gasabo rwagejejweho icyifuzo n'ubushinjacyaha busaba urukiko ko rwagumisha muri gereza abagabo 13 n'abagore 3 bo mu idini ya Kiisilamu bakurikiranyweho ibyaha by'iterabwoba, ubutagondwa bushingiye ku idini ya Kiisilamu n'icyaha cyo kwigomeka ku byemezo by'ubuyobozi. Ubushinjacyaha bwasabye urukiko ko rwakomeza gufungwa abaregwa iminsi 30, ubushinjacyaha bukabasha gukomeza iperereza ku byaha baregwa by'ubugome mu bwisanzure. Iki cyifuzo cy'ubushinjacyaha cyakiriwe nabi cyane n'abaregwa. Buri wese yahawe ijambo yerekanye ko ubushinjacyaha bukomeje gushimishwa no kubaheza muri gereza. Benshi mu baregwa bagaragaje ko bafunzwe barengana, bamwe bavuga ko babeshye w'ibyaha nabo bakoranaga mu muryango w'idini ya Kiisilamu, ko nta byaha by'iterabwoba bigeze bakora. Hari ikindi cyiciro cy'abaregwa babwiye umucamanza kubwo ubushinjacyaha bwasabaga ko babongerera igifungo cy'agateganyo ku nshuro ya kabiri. Ubushinjacyaha bwari bwabwiye urukiko ko ariyo nshuro ya nyuma, noneho urubanza rugahita rutangira mu mizi. Abaregwa bakibaza ukuntu ubushinjacyaha bwongeye kuza imbere y'urukiko busaba ko bakongera bagafungwa by'agateganyo ku nshuro ya gatatu. Mu baregwa hanagaragayemo undi wavugiwe n'umwunganizi we ko yireza akemera icyaha, akaba atabona impamvu umuntu wireza akemera icyaha yagumishwa muri gereza atarekuwe cyangwa se ngo yihutishirizwe urubanza rwe aburane mu mizi. umunyamategeko yavuze ko itegeko rivuga ko uyu muntu yireze akemera icyaha urukiko rutegetswe kumuburanisha bitarenze iminsi 15. Gusa mu rukiko hagaragarimo kutavuga rumwe hagati y'uregwa bivuga ko yemeye icyaha n'umwunganira. Uregwa we yumvikanishije mu mvugo ye ko atigeze yemera icyaha, ko ahubwo atazi ibyo Leta y'u Rwanda imurega. Avuga ko w'ibyo yakoze asanga ari ugukurikiza iby'idini ya Kiyisilamu bimusaba. Abaregwa kandi basabye urukiko ko buri wese yaregwa ukwe, bavuga ko icyaha ari gatozi. Bavuze gukomeza guhuza dosiye z'abantu bageze kuri 23 bafungiye hirya no hino mu gihugu bizatuma urubanza rutinda. Abaregwa bavuzeho gukomeza kubasabira igifungo by'agateganyo cya buri gihe, uko bitinda bigeraho bigahinduka nk'igihano. Abakurikiranyweho iki cyaha cy'ubutagondwa babwira urukiko ko niba ubushinjacyaha bukomeje gusaba igihe cyo gukomeza gushakisha ibimenyetso, ko bisobanuye ko ubushinjacyaha bubafunze mu buryo bunyuranije n'amategeko, ko nta bimenyetso bihagije ubushinjacyaha bufite bwatumye bafungwa mbere. Iyi akaba ari impamvu basaba ko barekurwa bagakomeza ubuzima bwabo mu miryango yabo. Abaregwa kandi basabye ko bafungurwa by'agateganyo bagenda berekana impamvu bashingiraho, zimwe zishingiye ku burwayi, izindi zishingiye ko bavuga ko barengana. Hari ikindi cyiciro cy'abaregwa ngo babwire ukigo ko batakwirirwa basaba ko bafungurwa by'agateganyo kuko bamaze amezi arenga 6 babisaba ariko bakaba batarabihawe, ahubwo basaba urukiko ko baburanishwa vuba bakamenya amaherezo y'ibyabo. Urukiko rwatangaje ko ruzatanga umwanzuro warwo mu cyumweru gitaha. Uru rubanza rwabereye ku mugaragaro, ababuranyi bose bitabye ndetse n'abunganizi babo, hari n'abakibo mu miryango yabo. Urubanza rwatangiye abaregwa ari 17, ubu bakaba bamaze kuba 23, bose bakurikiranyweho kuba mu mitwe y'iterabwoba ishingiye ku mahame y'idini ya Kiyisilamu. Urukiko rukuru rwemeje mu kwezi kwa 4 ko abaregwa bose bafungwa by'agateganyo, nyuma y'uko urukiko rwashingiye ku buhamya bwatanzwe na Mugemangango Mohamed wafashwe ku cyiciro cya mbere gusakaza kuraswa na polisi bivugwa ko yari ashatse gutoroka. Urukiko kandi rwari rwafashe umwanzuro wo gufunga abaregwa by'agateganyo ruhereye ko hari bamwe bagiye bemera ibyo baregwa. Abaregwa ariko bari banenze ubuhamya bwa Mugemangango, bavuga ko ubuhamya bw'umuntu wapfuye budakwiye gufatwaho nk'ikimenyetso simusiga kibashinja. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Imfungurwa impunzi z'imahama zironswa ngo ni nke cyane, ibi biri mu bituma abana batari bake baheba ishure na cyane cyane abana batazananye n'imiryango. Aba bana babwiye Ijwi rya Amerika ko ubucerewe gutora ibifungurwa acabura ukwezi kose kandi akaronka igice cy'ivyo yari kuronswa. Ni nkuru y'umumenyesha makuru Tabita Mukamusoni.
Oduha ibiro 10 by'ibigori ni 3 by'ibiharage amakoto ntashite iritiro nakunye ucuba gutekenya imisi biri gutse urumvize ntushobora kumaza ukwezi.
Ivyo kujya babaha ni bike nkuko babivuga abavyeyi bamenyesha ko iyi ari imvo y'uguheba kw'abana amashuri.
Bari baratwemereye ko abana bazofata igikoma mu gitondo saa 6 bagafata ibiryo ubwo bakavayo nka saa 9 kuko bavayo saa 9 cyangwa saa 10 urumva barashikari ya ninzara bagataha muhira tacyo bari kwategura benshi barizanye n'abavyeyi ubuzima baragoye mu nkambi bacha bashika bamerewe nabi cyane. Ubwo nicyo gituma ni ishure batakigita bakubera atabiryo biriho kandi bari barabemereye ko bani bagena ku ishure bazofungurayo. Nigikoma kiza gitebye nabo nyene nuko bacha bahije kunyiga ikoma bacha bitahira kurondera bya saa 6 muhira. Kitagira ni isukari. Oya ni mu migura isukari. Urumva rero nicyo gituma n'abana bakiga.
Nabo bana none batajanye n'abazi n'abo ni bo bigira isukari.
Ego bose barihigira bose urihigira.
Aisha aribana mu ikambi yavuye mu inga wenyine. Amaze gushika imahama yizi minsi mike acaraheba amashure kubera ubwo buzima butoroshe.
Imyaka 18 bibana sinciga narabihebye.
Kubera?
Kubera nyene ubuzima bwo mu nkambi bwaranya nk'iko no badanya nika.
Uribana wenyine mu ihema.
Mba mu ihema nyene ariko ucibana n'abantu mudasimatacyo mufana muhuriye mwaho nyene.
Abandi urundi gwaruka ba
Oya niyo bo mama na ndi bose murabana.
None wewe wavuye mu yinga wiga canke waje tsinda?
Nariga.
Ndiyo mukanga.
Muche ntagize ngaha nyene nje ku ishure ariko kwiga kwanje. Narabi negirije cyane mbwa munyuma ndatinda mbona ko nawe ko bariga tacyo bandushije kuko tunda saa 3 gasangura saa 5 nigishibonye. Bamuna naho kuko bonu menga ntibikoroye ko nta kuntu utasa 9 saa 10 ugushikuje gusenya na buzima ngaha turimwo ngurondera ivyurya urumva n'ikibazo.
None wimvire wimvira kadoza kwa ko kam
kaduza kanje nyene mbona ari kibazo uko simbona ngere mu myaka iza ntakiri ngaha nzokwitunga mu gihe ntateguye ubuzima bwanje nkiri ngaha ntiwohura n'ivyo bibazo byose hama ngugiri umero nk'uwo mwanya kuduraja kwiga.
Abanyeshure hageze gutega igarama ho mu ishure ricari hagarara
kabisa kwiga no kubaho kabisa ngaha usanga ari ibintu bigoye mwo kimwe ntushobora kwa mutonda misi yose dore ndi ya vendredi ashobora gufata nko ku munsi nibubona uno munsi harageze kuja gutega igarama kavuga ati uno munsi sinja kwishure nubwo ho bari kibazo kavuga ati kabisa uno munsi sinjo bara kuja kwishure ntegezwe kubanza kuja gutora igarama rizo maze kwetsa utegiye nko gutegaho umunsi wa ukakurenga bari kuguha ibiro 10 vy'ibigori caguha ibiro 3 caguha ikiro n'inusu vy'ibiharage cyo babikwiye gihe cyo guteka nyene kubera n'ivyo baduhabe babidakwiye ari gihe ushobora gusiba kwishure wagiye kurondera inkwi naho za kurondera inkwi naho ntuzibone ukabona abanyagihugu b'abanyarwanda ukabona bariko barakwiruka ko nguri kubahigira inkwi kandi hanaho birashika ngaho gasa ariko baratege inkwi usanga baguhaye uruhu rumwe ubwo nubwo gucana ukwezi kose
cyane usaba ko batwitaho cyane nk'abantu twizanye uko ibibazo dusiye ni byinshi cyane
je nk'umundiba je nsaba kabisa ko badukwiriza imitima hari ikaraba igatunganya ibintu by'abanyeshuri neza nk'uko biba bitegekanije ugasanga nk'umuntu nyeshuri abazi yuko yiga akabanza gutega mbere canke bakorganiza mu ma weekend bagatega mu ma weekend kugira ngo natwe tubone nakanye ko kwiga
abaramutse kambi y'impunzi bo bamenyesha ko impunzi gitawe ko cyane abakeneye ndaza bararunswa imitahi nishirahamwe American Refugee Ngoga Arzake arongoye ikambi ya mahama kugwego gubushikiranganje bw'impunzi nibiza midima
hari programme zitandukanye nk'ubu umuryango ARC American Refugee Committee watangiye igikorwa cyo guteza imbere abaturage cyo gutera inkunga imishinga ibyara inyungu hatangirewe rero ku bantu bafite business bagera ku 177 bazahabwa amafaranga twaherere ku 177 kuberako ari bwo bushobozi bwari bwabonetse ariko ibikorwa byo guteza imbere impunzi nicyo kintu cy'ambere tugomba guteza imbere ndetse ni mu bintu tugomba gushyira imbere kugira ngo impunzi zigire zibashe kwifasha kugira ngo zibashe kwifasha
impunzi zirabihakana zivuga ko habayemo amanyanga menshi ikirehe mu ikambi ya mahama Tabitha Mukamusoni ijwi rya Amerika
urakoze cyane Tabitha Mukamusoni kuri iyo nkuru mukomeje rero kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 no kuvuga kuri kilohertz 11,835 buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mukomeje gukurikira ibiganiro byacu byo kuri iyi saha Muri aka kanya turimo gushakisha mugenzi wacu Fidel Niyongabo uri muri gahunda ukurikirana ibya gahunda ya yari y'urubyiruko mu bayobozi bazaza urubyiruko ruturuka mu bihugu bitandukanye rwa muri programu yari rero yatangijwe na Perezida Barack Obama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu gufasha urwo rubyiruko mu bikorwa byo kuzateza imbere ibihugu byabo Fidel Niyongabo rero turamubonye kuri telefone urwo rubyiruko rutegereje Perezida Barack Obama kugira ngo arugezeho ijambo nagira ngo Fidel Niyongabo uratwumva
ndabumva
watubwira umwuka uraho ngaho aho urwo rubyiruko rutegereje Perezida Barack Obama kugira ngo rugezeho ijambo rumaze iminsi rwiteze kuko nkuko rumaze igihe hano muri Amerika ruri mu masomo muri za kaminuza zitandukanye byifashe gute
bakoraniye mu kibanza mu hoteli Omni Shoreham ngaha i Washington DC iho Perezida Obama yama abakirira kiramwaka iyo bavuye mu nyigisho mu mashuri atandukanye kaminuza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri umwaka niko byanagenze ni muri ico kibanza kimwe amajambo ariko ashikirizwa muri uyu mwanya nayo icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijyanye na diplomasi aje kurangiza ijambo ryiwe yitwa Richard Stengel kuza gukurikira mu kanya gato ijambo ry'icegera cy'umushikiranganji ajejwe imigenderanire ku byerekeye ibibazo bya Afrika Linda Thomas Greenfield ngaha rero aba abo ugo gwaruka rushika ku gihumbi ruriko rurumbiriza ayo majambo umwanya rurindiye ko President Obama aza ku kubaha ikiganiro isaha 9 zangaha
none urwo rubyiruko uravuga ko babarirwa mu gihumbi na baturuka mu bihugu bitandukanye watubwiramo nk'abimwe abarundi bangana iki bahari abanyarwanda bangana iki
baturuka mu bihugu bishika 49 byo muri Afrika Burundi hari 12 abanyarwanda ni 15
ubwo se umwuka wifasha ute aho ngaho muri iyo nzu urabona bamwiteguye gute
bamwiteguranye igishika cyane bafise ibibazo bagonga karyo kumubaza ibibazo akabishura bafise ibibazo byinshi bamubaza urabona ko abantu bafise bagifise ingufu bagifise ibibazo byinshi bagifise n'imigambi myinshi mu buzima bwabo ko mugwaruka iyo baje ngaha nk'izo nyigisho bavanye muri aya mashuri kaminuza muri Amerika baba bakarije ubwenge bafise ibibazo byinshi babaza kuzireka ingene Amerika ishobora kubandanya ifasha Afrika igafasha na nubwo gwaruka rufite ibyo byumvira byo kwiteza imbere ariko nashaka kuvuga nuko Obama irizoba ryayijya nyuma azoba yakirwa gwaruka rwayari ari mu mabanga yiwe mukuru w'igihugu
n'izi
manda yiwe izorangira kwezi kwa mbere mu mwaka usa
nibyo koko hanyuma se umutekano wifasha utaho ngaho uko bimeze muri kino gihe aho hakomeje kugenda haba ibitero hirya no hino ku isi urabona umutekano ahantu perezida aribo bari nabo bandi banyacyubahiro n'urwo rubyiruko rwose byifashe gute
umutekano wifashe neza kugira ngo umuntu ashike muri cyo kibanza Obama aza gushikiriza mwo aza gutangira muri cyo kiganiro n'ijambo aza gushikiriza kugira ngo umuntu ahashike haba ubwo gwaruka haba abamenyesha amakuru n'abandi bose bahaze bategerezwa guca ku kibanza cy'ubu babasaka bakarana bako atarintu bishobora guhungabanya umutekano baba bitwaje kugira ngo ushike muri cyo kibanza rero uba waciye ku zo bita sécurité mu bintu biri France
Fidel urakoze reka nkureke ugiye gutegereza nawe ijambo rya Perezida Obama ubwo uraza kutugeza aho imakuru arambuye ku mukanya mu makuru yacu ataha urakoze cyane Chote mukurikiye radijwe rya Amerika mbere yuko dusezeranaho muri isaha twari tutaramanye tugira ngo tubabwire muri make amakuru avugwa hirya no hino ku isi
Abanyagihugu bo muri Afrika y'Epfo batunganije amatora kuri uyu wa gatatu amatora y'intango abera ku rwego rw'intara inamashinga amateka ya Afrika y'Epfo ikaba igizwe hanini n'abanywanyi b'umugambwe wa ANC umugambwe uri ku butegetsi kuva utunganijwe na Nelson Mandela mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na 94
Isosiyete y'indege Emirates ifite icyicaro i Dubai ivuga ko kuri uyu wa gatatu habaye ibibazo ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cy'i Dubai ubwo indege yagize impanuka irimo kumanuka ku kibuga
Abajejwe umutekano muri Afghanistan batangaje ko bigaruriye akarere kari karimo abagwanyi ba leta ya Kiislamu mu ntara ya Nangarhar mu buseruko bwa Afghanistan ni nyuma yaho habereye intambara hagati y'abasirikare ba Afghanistan n'abagwanyi ba leta ya Kiislamu
Uwo mutwe wa leta ya Kiislamu uvuga ko uwo bikorana wa Boko Haram mu burengerazuba bwa Afrika ufite icyicaro cyawo muri Nigeria ufite umuyobozi mushya mu kanyamakuru kawo naba gasohoka buri kwezi uwo mutwe wa leta ya Kiislamu watangaje ko hari ikiganiro wagiranye n'umugabo Abu Musab al-Barnawi uwo mu mutwe witwa Meya w'uburengerazuba bwa Afrika Chote z'ijwi rya Amerika mwese mwakoze gukurikira ibiganiro byacu byo kuri iyi saha ku buhanga bw'ibyuma mukabafatanije na engineer waruri kumwe na Innocent Kimenyi bose rero nkaba mbashimiye kuba bafashije kutugeza kubagezaho iki kiganiro ibi biganiro byo kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe nange Eugenie Mukankusi
naho zine munezero
This program has come to you from the Voice of America, Washington.